VOA. Radio Ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza nshuti, muduteze amatwi amakuru n'ibiganiro tubateguye kuri iyi saha. Muri kumwe nanje Fide Niyongabo, kaze mu biganiro byacu.
Tugihashika ntitwabona nta ngorane twahuye, kuko bivanye n'uko tutari tumenyeranye, wasanga nko mu kigo turi twenye turi 42 uko twaje ku iki kigo.
Uwo ni umwe mu banyeshuri b'Abarundi biga ku ishure yisumbuye y'Ikirehe, Kirehe High School mu Rwanda, ku kibazo cy'ururimi rw'Icyongereza bagize mu ntango. Iyi nkuru n'ayandi makuru yo mu karere turayigaruka ko mu kanya gatoya. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, amakuru yo mu karere. Ururimi rw'Icyongereza ruri mu ntambamyi zabangamiye cyane abana b'Abarundi biga mu gihugu cy'u Rwanda. Ku ishure rya Rusumo High School, abana bavuye mu ikambi ya Mahama baremeza ko mu ntango cari kibazo, ariko muri kino gihe ngo caratorewe umuti, bariga nk'abandi bakanahiganirwa ibibanza bya mbere. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru wacu Desire Hatungimana.
Kirehe High School ni ishuri ryisumbuye riherereye mu karere ka Kirehe, rikaba ryatangiye gukora mu mwaka w'2000. Muri kino gihe rikaba rigeze ku banyeshuri 249 nk'uko menyeshwa n'umuyobozi waryo. Iryo shuri ni rimwe mu mashuri yo mu Rwanda yakiriye mu ndaro abana b'Abarundi bahungiye mu ikambi ya Mahama babifashijwemo n'ikigo Maison Shalom. Nduwayo Boniface, umwe mu bana 43 b'Abarundi biga kuri iryo shuri, amenyesha ko mu ntango bitari byoroshe, ariko ubuko byose bigenda neza.
Tugihashika ntitwabona nta ngorane twahuye, kuko bivanye n'uko tutari tumenyeranye, wasanga nko mu kigo wasanga aho duhagaze turi twenye turi 42 uko twaje ku iki kigo, bigatuma rero kugira ngo ube waronka nk'umugenzi ukora ko risaki mu bintu bijyanye n'ibyigwa bikakugora. Ariko kuko twagiye tuhamara igihe, niho twagiye turonkamo bagenzi bakadufasha no kwinjira muri systeme nshasha.
Nkusi Frederic arongoye abandi kuri iryo shuri bita Doyen, arashima cyane ingene uno munsi babanye nabo banyeshuri. Muri icyo kigo kirazira gukoresha ijambo impunzi, kuko banka ko Jehova ari bakomeretsa bakibuka icyatumye bahunga.
Ikintu cya mbere twabanje kubumvikanisha ndetse no kwirinda, ni kwirinda kubita impunzi, kuko iyo tuza kubita impunzi twari kuba dusa nk'aho tubahaye akato. Ariko twirinze kubita impunzi kuko twari tuzi ko ngo atari umuco nyarwanda. Mbere na mbere twese tubashakaho ubucuti kugira ngo twumve n'amakuru y'iwabo uburyo bimeze, tubabe hafi mu bibazo byabo. Urugero wenda yaba ari ufite ikibazo gishobora kumutera stress kigatuma amasomo ye atakugenda neza.
Umuyobozi wa Rusumo High School Mukunzi Emil amenyesha ko kugira bashike kuri uwo mubano mwiza bitizanye, imbere y'uko bakira abo bana babanje kubasigurira amategeko agenga iryo shuri, banabasigurira cyane cyane ibijyanye n'umuco nyarwanda. Kandi uno munsi uwo muyobozi amenyesha ko ashima ingene abo bana bavuye Mahama bigenza.
Kuba baje turabakira, ariko bagerageza kuba umuco nyarwanda uko uteye, kuko umuco wa kinyarwanda ushobora kuba utandukanye wenda n'u Burundi. Ndetse tunaganiriza n'abana basanzwe bagenzi bacu basanzwe biga muri iki kigo, nabo turabaganiriza tubabwira ko bagomba kumenya uburyo babafata nk'abashyitsi bakabinjiza muri sosiyete nyarwanda bakabafasha. Ndetse niwe yabona wenda ukoze bitandukanye n'ibyo akaba yamwihanganira, ahubwo akamwereka iki cyakoze atari ko gikorwa, ahubwo hacyagombye gukorwa kugeza igihe kizagira nabo tukabona tugakora management ya discipline yabo n'abagenzi, nk'uko n'abandi bana dusanzwe turera tuyimanaginga tubona twebwe barinjiye muri sosiyete nta kibazo bafite. Ugeze mu kigo ntibabatandukanye n'abandi, ubona ko ari nk'abanyeshuri basanzwe biga aha ngaha nta kibazo.
Mu gihe rero akaruhuko kagiye gutangura, Mukunzi Emil amenyesha ko abo bana bazoca baja kuruhukira mu ikambi ya Mahama. Abo banyeshuri ariko bobo bamenyesha ko ako karuhuko kazotuma basubira inyuma, kuko ubuzima bwo mu nkambi butoroshe, na cyane cyane ku bana baba batari kumwe n'abavyeyi babo. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire kuri iyo nkuru. Mu Burundi, bamwe mu bagabo bo mu ntara ya Gitega bari mwo mu bakoregwa amabi afatiye ku gitsina. Ivyo ni bivugwa n'umukuru w'ikigo humura kijejwe kugwanya mabi afatiye ku gitsina mu gihe cy'u Burundi imigwi y'ibitsina gabo ibangamirwa n'abana b'abahungu bo mu ibarabara bafatwa ku nguvu n'abandi bagabo n'abana b'abahungu bafatwa n'abakozi b'abakobwa bajejwe kubarera n'abagabo bubatse nabo nyene hari abo bahohoterwa n'abagore babo inkuru y'umumenyesha makuru wacu Fidel Antoine Sabiman
Muganga Nzeyimana Sylvia arongoye ikigo kijejwe gutuza mabafatiye ugitsina aremeza ko ibice byinshi by'amabi fatiye ugitsina akoregwa abagore ariko abandanya amenyesha ko n'igitsina gabo bimaze kugaragara ko kitorohe
ibice 90% by'abaza bafashwe ku nguvu nivyo nabagore ariko birashika nabagabo bagafatwa ku nguvu ibyo tumaze kuronka cyane cyane bari abana b'abahungu abajya abana b'abahungu bo mu ibarabara bafashwe ku nguvu n'abagabo batazi byarashitse turaronka mugabo ni bake n'abandi bagabo bafashwe ku nguvu n'abandi bagabo hajya nko mu kajoro hatabona umugabo katusanga yibundiwe n'abandi bagabo nka babiri turamaze kuronka n'abana bajya abana bakiri bato bahungu bafatwa ku nguvu n'abakobwa cyane cyane abo tumaze kuronka ikatumaze kuronka ni abakobwa bari bajejwe kubarera
nonaho nk'abo bana bo mu ibarabara mucamo bafashe iki byagenze uko
ego abo bana bo mu ibarabara ico dukora turabavura tukabakingira kugira ngo ntibandure ingwara zifatiye mu bihimba by'irondoka harimo nakijya na nikiza roho nyanganda sida turabakingira hanyuma iyo bishitse tukamenya uwo muntu yabafashe ku nguvu duca tumukurikirana tukamushikiriza tukamushengeza mu butungane nivyo ahanini dukora hanyuma mugabo tukaha turamba tugaca tuvugana n'abasanzwe bajejwe gukura abana mu ibarabara tukavugana bakaraba ingene boshobora kubafasha kugira ngo bave muri ibarabara
muravutse n'ivyo abana b'abahungu bafatwa n'abakobwa bajejwe kubarira aho naho muca mufatitse ingingo
aho naho dufata ingingo zimwe nkizo dufata iyo ari umugabo yafashe umukobwa ku nguvu icyo gihe uwo ya umwana yaba yafashwe ku nguvu turamuvura tukamuhumuriza hanyuma umukobwa nawe yamufashe ku nguvu tukamushengeza mu butungane nawe
bamwe mu bana bo mu ibarabara bivugwa ko babangamirwa baremeza ko bafatwa ku nguvu bakavuga ko kenshi bikorwa n'abana bakuze bakuriye mu ibarabara abo bana bavuga ko baje mu ibarabara kubera ubukene ingorane ziri mu miryango canke ubupfuvi Eric Ndayisaba umwe muri abo bana ba Mayibobo baba mu gisagara ca Gitega yabwijwe ijya Amerika uko babayeho n'icatumye ahungira mu buzima bwo mu ibarabara
je naje mu ibarabara kubera mu kapa bayamfata nabi mboya nko kwishura nta nuko yangaburira yambwira ngo ntabiriho ngo kandi ndabibona candidugire no tucaturara nko ku mbaraza z'abantu nyine abo batwirukana n'andi batatwirukana twifuka amagonera tugasasa ibikarato hanyuma abadukuriye cyo mu ijoro babagaje dusanga batwije aho tujyamye baraduhohotera
twashatse kumenya nimba leta ifite imigambi yo gukura abo bana mu ibarabara twegera umushikiranganji w'intwari wa hagati mu gihugu Pascal Barandagiye yagize ico avuze
politike yo gukura abana mu ibarabara ni iriho ni politike navuga y'igihugu si politike y'intara ya Gitega gusa mu bushikiranganje ubujeje ateye akazi na muntu hariho imigambi kandi natwe nk'abajejwe intwaro tuzogereza dukorana n'ubwo bushikiranganje ayo migambi irahari
mu gisagara ca Gitega uko iminsi igenda bibandanya biboneka ko abana bo mu ibarabara ari benshi mu kuva muri karitsiye imwe baja mu yindi kenshi mu kwiyunguruza bifashisha amakamyo apakira imizigo ico bafungura naco bavuga ko basega uwo bahuye rimwe na rimwe bakemeza ko baraba batubitse umukanda umunsi utagenze neza ngo baronke bafite impu igitega Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
urakoze Fidel Antoine kuri iyo nguru radio ijwi rya Amerika i Washington DC Mu Burundi kandi abana batandatu bahora bafungiwe mu rumonge bagirizwa gusibanganya amafoto ya President Pierre Nkurunziza bararekuwe ku munsi wa gatanu ku mugoroba iryo rekugwa ryabaye inyuma y'aho inama nshingamateka isabiye ko abana bose bapfunzwe muri iyo dosiye bagirirwa ikigongwe urunani rw'amashirahamwe haranira agateka k'abana FENADEB rurashima iyo ngingo rusaba ko nabandi bana borekugwa mukuru wa FENADEB yavuganye n'ijwi rya Amerika Jacques Bigirimana ari kuri micro na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza
twebwe ici nama nshingamateka yasabiye abana twavyakiriye neza cyane ubwa mbere bwobwo bakoze igikorwa bategerezwa gukora kuko batowe n'abanyagihugu kandi abo bana bari mu banyagihugu b'abarundi no kuvuga mu gifaransa ni bimwe bita rodovabilite abashingamateka nabo baba bafise ivyo bategerezwa gukorera ababatoye bakanababwira ico bariko barakora rero kuba barasabiye ikigongo abana kuba barakoze amatohoza bakabona yuko bikwiriye ko bosabira ikigongwe abana bagirizwa gufutanganya ifoto y'umukuru w'igihugu by'ukuri n'igikorwa cerekana ko nabo bashize imbere ineza y'abana bashize imbere guharira hanyuma guhana bikazoza mu nyuma abana babanje guhanugwa rero ico ni ikintu twashimye cyane mu mashirahamwe kandi n'ivyo twamye dusaba hanyuma ikindi naco nuko abashinga amateka kuba barasavye kwa abana bogirirwa ikigongwe no kubera ko baba babonaye ko ari intambwe ya mbere ubundi bo bafise n'ububasha bahabwa n'amategeko igihe ivyo bitaba bibaye bashobora guhamagara umuntu wo muri leta bajejwe ico kibazo akaza kwisigura imbere yabo igituma canke ingene ariko arajera ico kibazo rero twibaza yuko iyo ntambwe ya kabiri itazorinda gushikwako ahubwo ko abajejwe ico kibazo bazotanga ikigongwe kuri abo bana hanyuma guke ico kibazo kikava mu nzira burundu tugaronka n'umwanya cyane tugafata umwanya rero mwiza cyane wo guhanurana n'abana tukibukanya ivyo bemerewe n'ivyo batemerewe tukibukanya uburenganzira bafise n'ivyo nabo bategerezwa gukora gukorera igihugu gukorera abavyeyi gukorera societe gukorera nabo bangana ivyo twita le devoir kuko abana barafise amadroit ariko barafise n'amadevoir rero inyuma y'uru rugamba tuzotangura ubwo rundi rugamba gukwibutsa abana ivyo bemerewe n'ivyo batemerewe
mwebwe muri FENADEB mugira muti nabana bagisigaye bafunzwe barakwiye kurekurwa
nico tuvuga kuko nta gituma na kimwe abana 11 bagisigaye no kuvuga ndwi bimoramvya na bane bo mucankuzo boguma bafunzwe mu gihe iki kibazo camaze kuba ikibazo cafashwe mu minwe na leta y'u Burundi kandi igashikiriza ihagaze ikavuga itabana nibasubire ku ishuri bitorega umuti ku ishuri mu gihe hari bice byinshi abavyeyi bagiye hamwe bavugana n'abarongoye amashuri ingene batorera umuti ico kibazo hanotanga nk'akarorero mu ruziba abavyeyi bagiye hamwe n'abayobozi baravuga ati ivyo bitabo tuzobiriha hanyuma duhanura abana bacu ntibaze basubire igitega abana barenga 336 vyagenze uko nyene abavyeyi bavuze bati ntimutwirukanira abana nimutureke tubibakosore tubaganirize tubabwire tuti nyabuna hari hibi ivyemewe n'ibitemewe hanyuma ivyo bitabo tubirihe abana basubira ku ishuri rero nta kintu na kimwe uyu munsi cosigura igituma abandi bana bagirizwa ikosa rimwe n'iryabo barekuwe baguma bafunzwe ibubanza hafunguwe batanu mu ruyigi arafungurwa indwi imuyinga barafungurwa ikaruzi barafungurwa mu rumonge baraye bafunguwe turizera rero yuko nabo 11 nabo bagiye gufungurwa kugira ngo dutangure ico gikorwa ca kabiri co guhimiriza abana tubibutsa ivyo bemerewe n'ivyo batemerewe
bavuze ivyo bemerewe n'ivyo batemerewe nk'abajejwa gataya k'abana abana hari ikosa bakoze
twebwe twamye tubivuga icakozwe citwa gufutanganya ifoto y'umukuru w'igihugu nikosa ivyo turavyemanga icakozwe citwa gufutanganya ifoto y'umukuru w'igihugu nikosa ariko ico tutahurije ko nabariko bajera ico kibazo ni kubabikoze kuko gushika uyu munsi nta kintu na kimwe cemeza yuko abafashwe ari bo bakoze ico caha rero ivyo bintu bibiri biratandukanye kuvuga uwakoze icaha n'icaha cakozwe ntibisa twebwe icaha cakozwe n'icaha nahito bayi foto y'umukuru w'igihugu ikaba ifoto y'umuvyeyi w'umwana umwana ugasanga yayisize kwiranga ugasanga umwana yayitobaguye n'ikaramu riba rikosa niyitaba ifoto y'umukuru w'igihugu kwandika mu gitabo c'ishure umwana azi yuko mu mwaka uza kizokwigiramwo ubundi nikosa rero kuvuga yuko atakosa riba ryarakozwe by'ukuri twoba twihenze nico gituma twemeza yuko ivyakozwe nikosa ariko ababikoze nibo gushikiye isaha tutemeza yuko ari bajya bafashwe bashobora kuba bari mu bahunze igihugu bashobora kuba ari mu barezi bavuga batereka duteranya abavyeyi n'abana na leta basigarana ibibazo bashobora kuba wanashaka n'abanyepolitike kuko n'ikibazo abanyepolitike bari kungukiramo cyane yo gikomera kikaba ikibazo c'igihugu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC uni wa mwanya w'ikiganiro Ntorere Kazoza.
Ntorere Kazoza
basezeraniye bakunzi b'ikiyago cha politike Ntorere Kazoza hari mu kiganiro giheruka cyari n'igice cya mbere twahariye ibiganiro bihuza Abarundi hanze y'igihugu. Twari ko turabira hamwe n'abatumire ibikwiye gushyirwa imbere muri bene ivyo biganiro. Uko twabasezeraniye rero muri kino gice cya kabiri nuko tugiye kugaruka ku ntambamyi zishobora kubangamira ivyo biganiro bihuriza Abarundi hanze, na cyane cyane tukajya no gushimikira ku muti wotogwa kugira ngo ivyo biganiro bize vyazanira Abarundi umuti urama. Jerome Niyonzima rero ndabatumire gukurikira kino gice cya kabiri. Nubunyene Nunugreliane aganira n'aba batumire batatu aribo Hamza Venaburikukiye avugira urunani rw'amashyirahamwe adahana ibyicaro bya politike Piske Burundi, hamwe na Gabriel Rufyiri arongoye ishyirahamwe Oricom, hamwe rero na Tassien Sibomana avugira umugambwe badasigana Iprona ishami rihurikiye mu mizere y'Abarundi, ari nawe atangura gufata ijambo ashikiriza kubwiwe intambamyi abona zishobora kubangamira ibyo biganiro.
Turayibona ni yamyeho nyine, niho Petero Nkurunziza atagomba kuva ku butegetsi. Kandi natwe tuvuga tuti ubutegetsi ni uburenganzira bw'umurundi wese ko abujako, mugabo ategeza kubujaka aciye mu mategeko. Iyo rero amategeko amuha ikiringo ntabanduka akaba yaragihejeje Abarundi bariho, igihugu ntigishobora gupfa ngo nuko Peter Nkurunziza atagumye ku butegetsi. Abasende depite debandi bariho, abadasigana na turuzi, abandi bo muri n'imibambwe bariho, amategeko rero nakurikizwa. Hitoza ababirekuriwe n'amategeko. Nashe mwumva higoye umuntu umwe igihugu gipfe inzara yica Abarundi ngo ntegereza kuguma ku butegetsi, kandi amategeko ni n'amabwiriza dufise mu Burundi atabimurekurira. Aho niho tugwaye uko tubimurekeye ejo niho uzoza zokora ibindi ashatse, hanyuma tutazofa tuvuye aho turi. Nicyo gituma turaze kwiyo izoba intambamyi nini mugabo. Nicyo gituma twatatse abagabo mu Kirundi iyo maze gushikiriza urubanza abashingantahe bararuca, kandi mukuru ca babanza kuraba ubufise ukuri bakaraba n'amategeko yarenzwe, hanyuma bagaheza bashikiriza ijambo. Twebwe n'ivyo turashobora kubona ko bishoboka ko tutumvikana, kuko yaba twumvikana tuba twavyumvikanye imbere y'uko Abarundi barinda gupfa. Nicyo gituma rero abashingantahe aribo bahuza bazoheza bakaraba ati intumbero twe tubona ifatwa ni icyo. Mumenya nuko hamaze kujamwo umuhuza arafise uburenganzira bwo kuvuga ati ko mwananiranye kumvikana, cyewe ndabashinga iyi ngingo yashobora kuryohera umwe ntiyohere uwundi, cyangwa ikaba ingingo ya hagati na hagati. Ivyo vyose tuzoheza tubirabe ku neza y'igihugu.
Mbega kuba umugwi senarede utatumiwe nka senarede hagatumirwa imigambwe y'amashirahamwe canke abantu bari muri uwo mugwi, mbega hari ingorane biteye canke bishobora kuzotera?
Ubwa mbere hoho twebwe twarabishaka ko batumirwa nk'umugwi kujya babishaka, mugabo batumiye imigambwe irimo nabo batagira imigambwe kubera amabanga ya canke ayandi bakoze mu gihugu bagatumirwa mu mugambwe w'adasigana. Nishe twaracinze turabona ko atantu ambamye yobo nitwaba koko ijambo tujanye ari rimwe, hanyuma abantu bakaba batumiwe imigambo ikabitumiwe none ingorane yobaye kubera tutagiye twambaye inkofero ya Sinarede. Iyo naho ushaka muri saro wavuga ijambo aherije gurishiriza ati twebwe twarivuze ka Sinarede bazaba bazomupfunga. Icyo twashitse tukibaza mu biro by'umuhuza aho twajayo batubwiye ati urabona leta yari yananiranye kwita sende depite yayo ko nyine bitwaza iki ngo Sinarede, none dutumiye imigambo irimo n'abo bantu kugatwe kabo ijambo mukaba muri sangiye, none mushitsa muri sare mukarishikiriza ntituzoryumviriza? Mugabo nimuhe inyenda muvana nkuko bavuga mu Kirundi leta yuko titaye ibiganiro ngo nukubera twatumiye Sinarede. Ibyo twe turabitahura rwose, nitwaba ijambo dushobora gushikiriza turifise kumwe tukaba tubatumiwe twese, ntacyo buza ko twitaba kuko Abarundi bariko barapfa ntibababaza leta ntibabaza sendedefite hicwa by'iwacu hicwa muri opposition. Twegereye ntitutegereza kwirya tukimara kugira tuje gukiza ibiriko birabononekana ko bo bumenga Abarundi bagogwa bahwera hari nabo biryohera gusumba aho byo babatse. Iyi ni ntambamyi nibaza aho nyine tuvuga tuti cyo babivuye kuri twebwe ni mu gihe twovuga tuti sende devide na leta yayo bashobora kuronka ingene bacanisha mu abashanke bariye. Ivyo nagira nkumenyeshe ni haba hari abantu bafise ago gatima naho botumwe ka Sinarede barashobora no kugura umukuru wayo bakahera ku mutwe yaho ho byo babinayangaye gusumba. Icyo ni ukumenyesha cyo nibagura umugambwe kana shaka ntibazo bese ngo bayigure yose mugaba baguze umukuru wa Sinarede bagiye ari encore papa baguze n'umutumbi nice gituma kimwe cyose kirafise iciriza n'ikibi ariko twebwe mu byo twabonye twasanze yuko imigambwe yose yatumiwe nabo bagatumirwa bizoba bivuye kuri bamwe cyangwa ku bandi mu boshobora kugukora abo nabo nabo baye bagiye ari Sinarede imwe boshoboye kuboneka
rero ubwanyu mubonaho kuguki kugira ibiganiro bishikana barundi koko ku mahoro
igikenewe cyambere gihambaye no gushaka kwishiramo abo bose batumiwe muri ibyo biganiro ko igihugu kiri mu ngorane ko dutegereza gukora ibishoboka kugira binyaruke kugira igihugu kive mu ngorane hanyuma cyane cyane ubukene bwugarije urabona leta iri kwirarondera hiduze amahera atayikura ibiciro biri kuberaduka abantu baza kwishwa n'inzara kubera nta mikoro bafise ifaranga ry'u Burundi urabona ingene yataye agaciro dusigaye turi mu gushirira za Zimbabwe na za Congo zo mu myaka iheze dutegerezwa rero kugenda dufise uwo mutima kuko ibintu byonya urabona kudadaza bamwe bose babigira bibaza ngo nshikire ibintu uko nabishakajeho ubwo amaze kuja mu biganiro byo ugenda witeguwe ni gake mushika ku byo mwashaka mwese kuko mwese muba muraha ugatinda mukamanuka kugira barabaho mwuhuritse ico rero umuntu no wese agiye mu biganiro ategeza kugenda yashiteguri ishaka biri kwitegura ko ivyo washaka udategeza kubironka byose uko mubamamaze kuba impande zivise umwe wese bafise ku mutima ko keneye ivyiwe nkuko abishaka mugabo ubone nabo bakeneye ibindi kugira rero mwumvikane izo mpande zose zitegereza guca bugufi zikabona ko hari ivyo zitegereza guheba
uwo rero yari Tasisi Bomana umuvugizi w'umugambwe iprona uhurikiye mu runana mizero y'abarundi ni umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi w'urunani rw'amashirahamwe ategamye ivyicaro vya politike piske Burundi
nimuze muragwa mu mitego y'abantu barondera inyungu zabo mu kuzuragiza abarundi mwarabonye yuko nejo bune twimbaza imyaka 54 twikukira isinzima yarakeje inzego z'igihugu cy'u Burundi uhereye kuri nyene tubari mukuru w'igihugu bisigura yuko rero atamwumwe agifata koco ari kibazo atari kumbure abashaka kuzimiza no kuturagiza u Burundi no kudindiza iterambere ry'igihugu natana kwibutse kandi abo rukurangira ngo babivuze ni babandi mbere bamaze guhinyuka yuko ageze uruhara muri ibi byago byagiye biraba bashaka kwikinga ngira indahe zibakubite mu gahanga nukuri oni yaravuze mu ngingo yayo 2279 amategeko y'igihugu nayo aratomoye reka rero amategeko y'igihugu na mpuzamakungu akurikizwe hanyuma Burundi butekane abashaka kudufasha bafashe igihugu cy'u Burundi benshi mu Burundi n'abakristu rero mu Isilamu mugabo narake mu bukristu ari umwana w'icangazi yaramaramaye agiye atagusaba imbabazi umubyeyi yaramwakiriye ese hoba ivya nabyo byangazi byo maramara biti twaracumuye ko mu ijuru no kubavyeyi bacu bateje igihugu nimutubabarire bakabibwira abarundi bumva twese twahaguruka duti abo ni bene wacu ko bigaye nibayimbabazi baze dusangire igihugu mu kucubaka ko izo nguvu zabo turazikeneye kandi benshi bigishwe n'igihugu cy'u Burundi nibigaye basaba imbabazi baze twubaka igihugu
intambamye rero mubona muri ibyo biganiro nizihega Monsieur Burikukiye mufatiye kubatumi
ibiganiro ryahamagawe mu gihugu cy'u Burundi mbona ndabiraba n'amasanamu aracariho amoko yose tuma tuyabona ateruriwe imigambo yose nani mwakumirwa muri ibyo biganiro ngibyo ibiganiro dukeneye ko byo twubaka igihugu cy'u Burundi ibiganiro na nyabiganiro ibibera mu gihugu cy'u Burundi kigo kikukiye inzego zatowe ku mugaragaro uyo mufasha arebe mu Burundi hari imikeke iryoshe hari udukoko turyoshe udufiriri aze ake agende mu ma province mu makomine aherekeze sende mu biganiro byayo begera ujya mugwi wo kuvuga n'ukunyangisha abarundi bumve ibyo abarundi bagona hanyuma bubake rugume nawe kudusamaza bagende batabara amahanga kowe ibiya iragowe amerika barakubitwa bakarara bataryamye abafaransa babiriki abarundi akazuba karaka nicyo tuba tuvuga tuti amategeko y'igihugu na mpuzamakungu nakurikizwe abahanwa bahanwe abasaba imbabazi basaba imbabazi mu Burundi babureke urafise indongozi babareke basamaza babibashirire
ugize ati babareke kubasamaza ugira uti ibiganiro biriko birabera iyo arusha babihagarike canke bimere gute
rero ndakubwiza ukuri kujayo no guhemuka ahubwo umuhuza yovugana nabo muri Sendeyi uwo wese afise ingorane bakaza kumurondera basi mu mugwi wa Sendeyi n'abafasha b'umuhuza bakamwumvirize ingorane na fisito kutahuka bakamutahukana kumwe mbere twibuka ko unyanga yigeze kutahukana abanye politike bari hanze bashikira muri menive barakora kandi muri bo ari abari bakoze amakosa muravyibuka nandi mwe yabari yugwara rero tuvuga tuti abashaka kubaka bubake mu gihugu cikukiye mu nzego zatowe z'abarundi mirongo ingahe yoca yifatira mu kwifunsi imiliyoni z'abarundi ngo baba bari babatamika ijambo n'agasuzuguro no gusamaza inzego kandi inzego ziri yubashe ziremewe mu makungu kubereka abarundi kwisamburirako kumwe twisamburirako twica kwa gasore kumwe twisamburirako twica umwami Karoli wa gatanu ivyo nivyo twanze twiyebe gusubiramwo kandi twebwe muri piske ntacyo tuzofa dukurikiye niyo ngendo yaje tuzofa tugira tuzoshake twase ku buzima.
Uwo rero yari burikukiye Hamza umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi w'urunani rw'amashirahamwe ategamiye ivyicaro vya politike piske Burundi. Umukuru w'ishirahamwe Olicom
mwa kino kinjana tugeze mu cya 2021 umuprezida ciyumvira kurenza manda 2 atari umwami uyo by'ukuri nawe nyine abayumva yuko ari mukeza ariko ikintu gikwiye cumvikana kandi gitegerezwa n'inyongendo yuko abantu bumva ko baja ku butegetsi hanyuma hageze ko bavuga ko bakabuvako mwe muribuka ingene ndayize yaganiriye mu kubuvako muri ingene buye yaganiriye mu kubuvako ubona hari umuprezida ku Burundi kuri nka independence ari gira yinjira kuja ku butegetsi ngo buve ku mu mahoro nta numwe nkuru nziza rero yaguye mu mutego w'abandi ba president bose baguye mu gihugu cyacu kirafite ikibazo cy'uburongozi aho gutorera umuti cyo kibazo baca bazana iby'ubwoko abandi bakazana iby'amajenoside abandi bakazana ngo nambwa abatutsi bagira bagaruke ukabitegereza abanyepolitike bacu by'ukuri ukabona ko hari ikibazo gikomeye cyane kiyerekwa batabona by'ukuri iyo bariko barajana igihugu batabona nabo nyine bariko baraja urabona ko mu ijambo rimwe ari ibintu by'indagutse
mbega hari intambamye mubona zishobora kuba muri ibi biganiro
intambamye ya mbere n'abantu bazuza baje bazanye inyungu zabo iyo umuntu ariko arafata ijambo nuko ategeza kugira icyo no kwita ubwenge buvuye ku Mana bwo kumenya uriko aravuga inyungu yiwe cyangwa inyungu y'igihugu nibaza ko we wazobumviriza hanyuma agire proposition abashaka bacemeje cyangwa abashaka bacanye tujye twese ko bizogenda ikibazo cya kabiri ni icyo kibazo cy'iyerekwa uburongozi atari bwo ibyo bibazo bibiri rero twe turabona ko ari impanta bamikomeye gose ndabona akaruro gasanzwe nko kubera Arusha bashobora kuba batanga amafaranga naho nk'iyo atari menshi barayatanga muri ibuka bimwe bya mbere byamaze imyaka ibiri twe twaravuye umuhuza bamubwiye tuti ugerageze ntibizorenze ukwezi bitege kuko hariho abantu bashobora kuvuga bati eh baraduha amahera reka tuzogaruke byose biri hirya hirya urumva twatumye undi tw'abantu duto duto cyane ugashyira ngo tuzogaruke turashyirwa imbere igihugu kiragigwa
mbega rero mugira muti ku bwanyu hoko gwiki kugira ngo ibiganiro bishikane abarundi ku mahoro
nuko abantu bose bazojayo bugenda bafite iyo mutima ubwa mbere erega witega ikintu uba wabanza gushyira mu mutwe rero nuko abantu bogenda Arusha bugenda bafite umutima wo kubaka wo guheberanira wo kuvuga ati igihugu nicyo kiri imbere mugabo nibaza bavuga bati je batari je ubira shaka mu meneke byose ivyo ni ngorane kandi cyane cyane tukabonera kaguha abantu bitwa ko bari ku butegetsi no muntu ubu biri ko birabavu bamenye banka bemera yuko bazobibazwa kuko ni bo babazwa ibiri ko biraba byose nicyo gituma rero tuvuga tuti mu bantu ba mbere bagomba guca bugufi n'ibi bintu nibo ibintu byo kuganira ibintu byo kumvikana nibyo byoje imbere abantu bakubahiriza amategeko cyane cyane kandi bagaca bumvikana n'ingene ibyo bintu tuzobora kononekara twiyumvira rero ko twarabonye ibibazo twagize twarabonye ingorane twiyumvira yuko ibibazo amasezerano yarushe yagize ibyo twokumvikana ubuya ntitwosubira kwemera yuko bisubira kumera nk'uko amasezerano yarushe yagenze
ikiyago umuheto w'amahoro sijyo ijambo ushinge wo gushira hamwe.
Reka nongere nshimire Greliane nabo batumire mwari kumwe. Nongere nkengurukire mwebwe mwahisemo gukurikirana kino kiganiro Ntorere Kazoza kandi musanzwe mucikundira. Jerome Niyonzima ndabasezere ndabipfuriza kuronerwa mu banyu no mu vyanyu naho butaha.
Cyari kiganiro Ntorere Kazoza. Ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
N'inyifato ibereye imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na Studio Ijambo.
Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC. Dusubire tubibutse ko ejo ku munsi wa mbere ariho hazotangura ikoraniro kaminuza ry'umugambwe w'abademokrate ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Hillary Clinton umukandida w'uwo mugambwe azogenwa icese ku mugaragaro kuzowuserukira mu matora y'umukuru w'igihugu azoba ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi kw'11 k'uyu mwaka. ibiganiro rero muzobikurikirana uko bizaba biri kweragenda muri iryo koraniro. Nshuti mwese mwari muduteze amatwi ku makuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri isa aha niho bigarukiye kuri mikoro mari kumwe nanje Fidenio Ngabo washize hamwe ibi biganiro ari Fatu ari Maskara. Tubifurije mwese kugira umugoroba mwiza.